imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaramukije nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni Fide Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera ku yavugwa hirya no hino ku isi tuwateguriwe kandi tuyashikizwa na Aloyisi Bigirimana. Aloyisi micro ni yawe.
Mwaramutse Fideli tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Nigeri yaratangaje cyo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba cyarakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kiisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurahmane yavuze ko ijana 37 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi 3 kuva kuri uyu munsi wa kabiri kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibyashikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera cy'umutegetsi wa leta jejwe ibibazo by'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwamika uyo muriro. Impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barafa. Ariko baba abategetsi canke HCR nta watangaje igitigiri nyezina cy'abafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu bya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ibyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amaze iminsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajejwe kugenzura ibikorwa vyo ku rubibe rwo mu manuko bushira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi by'abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa byo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe by'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku nkehwa z'Abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Jungzeng yahoze ari icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang hamwe na Cheng Mingguo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu 10 hamwe n'amashyirahamwe 4 buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atari yo. Abo bwahanye barimwo 3 bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen, ariko abaroberi b'abahuti basa nuko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi atavyishi birimwo. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% by'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi. Juti zacu mukurikirana ibiganiro byacu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25.31 n'41 mu Rwanda tubwira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Bise umuntu waka indarura yaka utayifise naho ukiraba nyene imvura itarikiragwa ukabura ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoce nta kindi.
Uyo ni umunyagihugu yasenyewe n'imvura mu gisagara cha Bujumbura. Mu gihugu cha Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu cha Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganje wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru mumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma Jean Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Umwambea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye byabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli.
Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité.
Yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Samia Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzogushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubire inyuma. Twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire. Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazumbanza.
Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car autant.
Bazumbanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza, umuhanuzi impanuzwa jambo, umwizigigwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose.
Makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazumbanza, murakoze cyane.
Kanatsinda icyo gihugu ni nkora mutima ku Burundi. Nico cyakiri ibiganiro vyavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiana za politike. Igihugu cy'u Rwanda nacu caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente.
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda.
Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turabujije igihugu n'umuryango wabuze. Ati akarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye ibitari bike mu karere, ariko kandi yarateje imbere imigenderani hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka.
Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente, murakoze cyane.
Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu, perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli.
Alisimama kama Mtanzania kwanza, na kuweka maslahi ya taifa mbele.
Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara. Atejewe mwumva mvuga ndabisubiyemo ndo mukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo igyoragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika.
Pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika.
Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazenga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'amajepfo ya Afrika vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora ruka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwa Twitter kw'indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza batavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga canya kwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga jegame igihugu ca Tanzania hanyuma zojanwe imwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avu ka Jean Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu heze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize ingwara y'umutima. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu mwijoro no muhingamo byo ku munsi w'Imana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umuyaga wari mwinshi gose naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe aha bose barayihanze aho bose barayihanze hariya haruguru hose barasambutse iyo hakurya hose barasambutse abantu benshi barayihanze.
Ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutangaso yizeye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga aratubwira ko iyi mvura yaje n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato.
Abantu bafise nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana bariya nk'abana benshi natusanga nk'ubu niba nyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaha benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto duto nk'abana benshi nk'ubu barayo batarasaho baryama kubera ibintu byanyagiwe hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakinosa aryama.
Muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura irimo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse abahatuye bibaza kwitunganya wari bijya imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu
byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi nta kundi kuko yaba kubuze ibyo bwo bwase ngo twoce dukora gute kumenya ko byogenda cyo mu dufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara cyo buhagarara kwe ya guhinda ari umuntu Bujumbura biragoye rekare kare ubwo uragwana ukagwana bigakomera nyine ikintu twasaba nuko nuko leta yacyo dufasha kwere no ndivuga ko tubona mengo ni kibazo
bizanze turiko turahanga mu kanyosha igituma inzizi gunda kubamagurika keshi hari higi usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari miserege mito mito kandi gacicamo amazi menshi bigatuma n'inzizi yaho zibomagurika uriko araraba kanyosha nzima siyo inzizi z'amazi rabomoka ego kuko nahandi imvura iragwa kandi ikagwaga kubwishi bitumwa n'ibyo by'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashyiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye umusenyi
umugabo ari mu bajeje ntwaro kumutanga asanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
usanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzuramenye agerageze kuzara kolekta agira karugari hama ajya muri pwizare aguma ngaho hano ariko abende gihugu ntibazumva kumwica cyane ko bafite n'abapasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga gize pwizare mu rupangiwe acabona kumenga ipasaye wagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera wundi atera wundi gushika
aba mikoro make nabo nkuyu bavuga ko bwafutse umuntu wamwe
bise umuntu waka ndarura yaka utayifise naho uraba nyene imvura itari kiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ubufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza ama kabara abaho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza ugafata ibishanga cyangwa amahema afite amahema ugasanga baye mu ihema sinzi ko mwamwabibonye namwe bw'ahantu babasidutse ku buryo afite uburyo kugira cyo yisanurira ego
igihe twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijyanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa z'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu wishize jide nije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubako yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa bitugira isukurwa ry'ibiyaro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwabuze ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwanye n'ubundi bushikiranganji bwije gasa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazaba uburyo bukwiye kuzatuzwa dukurikana ibikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twagira turagira amaperedofe akaza amantepize bigateba ubu dufashe umugambi yuko twebwe n'abenegihugu ibyo dusabye kwambaye kuko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigiri mfata k'ibanza byatanzwe n'ubushikiranganji bujeje umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tukiri mu Burundi abanyagihugu bamaze gupimwa ikiza cha COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse haraheze umwaka barenga 200,000. Leta itangaza ko muri abo abasanganywe umugera ni 2,618,118. 192 bakiri ku miti nayo abapimwe bagasanganwa iyo ndwara hanyuma bakitaba Imana ni 6. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire yatunga Imana ari mu Rwanda.
Umushikiranganji Tadendikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya ico kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakiri abantu batipimisha ikanashika bagapfira muhira.
Birababaje rero umuntu ashobora kwitaba Imana ari muhira akigeza aja kwipimisha. Ibitigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko gwaye yanduye umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana. Uyu rero batashiye kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora cyane tuba twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye.
Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karurira abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro.
Ahanini rero twebwe ico dusaba abantu bize na cyane cyane turamaze kubona ahantu henshi ari amasona abantu bamaze kurenza imyaka 55 sanga ariko bari yubikira ivyo bitabira kabwira ati ni yubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu byo bahero byabo uja kwipimisha kujya bene igihugu basanzwe bagira basanze batagwaye coronavirus akaja kuyubikira yari grippe isanzwe nikaratusi yo bafashe mugaba basanze bagwaye coronavirus tukabaho umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza abantu. Nibareke kumva yuko kujya nyene cyo bari mu kugira cyacu cy'Uburundi aguma bivuga coronavirus ni ingwara ifata umukuru n'umuto. Rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene igihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira atigeze yipimisha.
Ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntabihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti.
Ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishira muri logiciel kuburyo afise urugendo yandika izina giwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe bikaca byinjira muri logiciel kuburyo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri NSP azafise randevu hanyuma certificat yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akacashora kuyerekana. Muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidongo yari hari ihave.
Ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi, umushikiranganje w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umunyarwanda aba mu gisagara cha Abu Dhabi muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Masana Mutuyimana, aherutse gusohora igitabo cy'amasanamu yise Declaration of Umoja, ubumwe bwa Afrika. Afise intumbero yo kumvikanisha ko akarere ka Afrika koba nk'igihugu kimwe. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Mutuyimana yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe, atangura mubaza ingene gucisha icyumviro ciwe mu gitabo gishushanije cyamujemwo.
Ibitabo bice mu mashusho ni ibitabo nakunze cyane gusoma, cyane cyane nkiri umwana mutoya, nkiri umuteenager no mu gukura. Ubwo nasomye byinshi, hari ibitabo bimenyerewe cyane bya za Tintin, abana benshi barabikunda, ariko njyewe numvaga nshaka ibitabo bivuga cyane cyane kuri Afurika. Nkiri umwana mutoya, papa yakunda kunzanira ibitabo byitwa Kwaku, byabaga birimo inkuru z'Abanyafurika by'abana by'amashusho, byari ibitabo byiza cyane. Ubwo ariko mu gukunda ibyo bitabo bishushanyije byitwa Bande Destine, ubwo nagiye ngeraho nkabona n'ibitabo by'abantu bakuru atari ibitabo bindi by'abana gusabwa riza bande dessine ubona ziba zirimo stories ziri realistic izo stories bigeraho bakanazishira muri za movies zigasohoka mu mafilme hari nk'umugabo w'umubirigi witwa Jean Van Ham yagiye asohora za bande dessine ziryoshye cyane ku buryo bese atari abatari nk'iz'abana ari stories z'abantu adulte ubwo nanjye yageze aho igitekerezo kinzamo kubera ko nasanzwe mfite umutwaro wo kubona Afurika izamuka cyane cyane ko nanyuze mu bihugu byinshi bya Afurika narabitembeye ndabireba noneho ngera muri Amerika nsura Buraya nsura Aziya noneho buriye nkabona Afurika turi inyuma mu bintu byinshi nkabona mbese meze nkaho nta hope noneho ndavuga nti kwandika igitabo nk'iki kivuga uburyo Afurika ishobora kuba imwe ikaba great ikaba ikakomera ikamera nk'ibindi bihugu bikomeye ikaba first world continent nuko byatangiye
ku gace gato cyane k'igitabo nabonye hari aho wowe ubwawe wibaza niba umoja ishoboka cyangwa se idashoboka kuba wibaza gutya ntabwo biguca intege ubwawe uvuga uti wenda ibintu ndimo ntabwo bizashoboka
ya mu byukuri mbere yuko nasubiza reka mvuge umoja bisobanura unity bisobanura ubumwe mu gitwaire so igitabo nakise umoja ni seri y'ibitabo byinshi ariko icya mbere natangiyeho umoja rero navuga ko ibihugu bya Afurika buri hamwe bigakora federation umoja cyangwa umoja federation ariko nkuko nagiye mbyimagina nabonaga hari scenario yuko hari abantu bamwe na bamwe batakwifuza ko ibyo bintu biba abo bantu rero nabashyize mu nzego ebyiri hari abanyafurika b'ubwabo bari mu gihugu nk'abanyafurika wenda bari mu bihugu birimo corruption babasha kuba
corruption ubwo ni ruswa
cyangwa gucunga ubutunzi bw'igihugu nabi cyangwa nk'abari muri position bari mu myanya y'ubutegetsi bari mu myanya za privilege hari ukuntu bumva yuko shanjoma iramutse ibaye batakaza ayo mahirwe bari bafite abo rero numva yuko bayishobora kuba bamwe mu mbogamizi zo gutuma Afurika itera imbere noneho waba mu rwego rwa kabiri ni abanyamahanga bampatse ibihugu basanzwe bakorana n'ubundi nabo twakwita elite wowe b'iwacu muri Afurika bakorana mu gushyira hamwe mu buryo bituma bibagirira inyungu bombi ariko ugasanga umuturage wo hasi ugasanga igihugu ubwacyo ntabwo kibashe kudevelopa cyangwa kikidevelopa mu buryo bufasha nyine abo bantu ariko wa muturage wo hasi akaba atabasha kubona imbuto y'iyo development. Mu gitabo rero nanditse hari intambara ituma nubwo iki gihugu cyari cyavutse umoja federation hari intambara igomba kurwanywa kugira ngo iyo umoja ikomeze ibeho.
None aho ngaho uvuga ko ibihugu bimwe bibamo ruswa ibindi bikaba bikigendera mu kwaha kwa bamanze ibihugu wumva umugambi wawe wo gutuma umoja federation ibaho uzagerwaho gute?
Mu by'ukuri iyo urebye usanga abanyafurika bose hafi ya bose bifuza iyo unity cyane nk'abanyafurika wenda nkatwe twabaye mu bihugu byacu tukiri batoya tukajya mu mahanga tukabona amahanga uko ameze tukabona ukuntu bateye imbere tukabona ukuntu bakorana bari muri Amerika y'imyaka 14 imizenguruka yose mbona za leta zuko zimeze mbona ukuntu bakora i Buraya naho nahagenze inshuro nyinshi mva mu gihugu njya mu kindi ubona ukuntu bateye imbere noneho hari kubagira iwacu muri Afurika ugasanga turacyari inyuma mu bintu byinshi no mu myumvire yacu no mu kiso ariko wareba nko mu rubyiruko samo ugasanga urubyiruko rufite icyo nakwita aspiration rufite inyota yuko twajya hamwe ufite inyota yuko twagira ibintu dukora tube hamwe reka natwe twiteze imbere igitabo rero numva cyaba nyine nka inspiration yo kumvisha abantu ko ibintu birashoboka yo kumvisha abayobaje n'urwo rubyiruko ko ibintu bishoboka nta nubwo abayobaje cyangwa urubyiruko gusa ahubwo ni n'abakuru ukumva yuko bakeneye kudufasha muri hunger and thirst muri inyota dufite yo kugira ngo twishyire hamwe kugira ngo twiteze imbere.
None igitabo cyawe kiboneka gute?
Ubu ngubu igitabo ushobora kukibona kuri amazone.com ukiye kuri amazone.com ukandikamo izina ryanjye Marcelin Mutuyimana umoja igitabo kukibona ushobora kukibona ari ebook kuri Kindle ukaba wagisoma kuri iyo electronic device ushobora kucyoderinga kikaza ari hard copy
Urakoze cyane Marcel kuri cyano kiganiro tugiranye.
Radio Sud America mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe. Kugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.